Mura cyumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi giye kubageza amakuru. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda kandi aho muri hose mushobora kujya ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 nabwo mugakurikira gahunda za radio yanyu ijwi ry'America. Amakuru Fondation Joseph Nishiri imbere irafasha abana b'impunzi z'abarundi mu Rwanda kujya mu ishuri.
Umuryango wacu urifuza yuko atamwana w'umurundi w'impunzi yo mu muhira ngo yabuze minerval muri primaire na secondaire. Ica kabiri nuko atamwana w'impunzi w'umurundi uje kwishura ashonje.
Uyu ni Egide Nimubona aserukira Fondation Joseph Nishiri imbere naho abana b'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite impungenge ko umwaka ugiye gutangira w'amashuri wababera imfabusa. Izo ni ingingo z'ingenzi. Ishyirahamwe ryitwa Fondation Joseph Nishirimbere ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryahaye abana barenga 350 b'impunzi z'abarundi baba mu miryango ikennye mu mujyi wa Kigali no mu mujyi wa Nyamata mu Rwanda imfashanyo yo kubarihira amashuri. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Tubashije kuronka iyo ntererano ya Minerval twarashoboye kuronka ukuntu twiga tumeze neza tutavuga ngo bagiye kutwirukana n'ibindi. Nanezerewe cyane kubona hari abantu bagifite iyo mitima yo gufasha abandi.
Abo bana ni bamwe mu bari ku rutonde rw'abandi banyeshuri barenga gato 350 biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bagize amahigwe yo kurihigwa amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka uheze. Batoye kuko bava mu miryango y'impunzi z'abarundi itishoboye mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bw'ishyirahamwe Fondation Joseph Nishirimbere ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga iyo fashanyo, intumbero nuko atamwana w'impunzi w'umurundi ataruja ku ishuri kubera ubukene. Egide Nimubona ni wadiserukira.
Umuryango wacu urifuza yuko atamwana w'umurundi w'impunzi yo mu muhira ngo yabuze minerval muri primaire na secondaire. Ica kabiri nuko atamwana w'impunzi w'umurundi uje kwishura ashonje kubera ko ababyeyi batagize umuntu kuziga. Tuje kwishura minerval nyinshi bashiki 1999 no baronse minerval. Ubu rero uko imyaka iza harabaze amashuri kudufasha primaire, amashuri mato mato na secondaire, amashuri yisumbuye gusa. Rero nk'abahejeje abavuyemo.
Uwo mugabo afite abana batandatu bahawe amahera y'ishuri akamweme ni kose.
Abana bariga, tukadufasha dushobora tubigisha, tumaze guhunga uburyo buraduherana, amafaranga araduherana. Baza rero ari abantu babatabaze kudufasha abana basiri mu mashuri bariga. Tugihunga umwana wanje mukuru yiga muri 6e primaire agiye kuja muri 7e. Yatangiriye muri 7e ino wa kabiri yatangiye mu wa gatatu mu wa kane ubune batangira wa mbere. Hari abandi babiri nabo ntunze bamukuru wa madamu bo rero bose bariga.
Ubu nawe afite abana bane barihigwa n'iyo Fondation Ishiri Imbere.
Badufasha kwigisha abana umwaka umwana yaje agezemo ubusu wagezemo kandi amahera yishugwa n'iyo Fondation nyine. Yeye mfasha abana bane nyishyura abana bane afite abana batandatu kasigara mpangana nabo bandi babiri. Radufasha byose ni mu migambi y'iterambere
mu gisagara ca Nyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iryo shiramenye ne ryaratanze kuri uyu wa gatandatu imitahe ku miryango itishoboye kugira ngo ishobore kwisononura. Abane bamwe mu bahawe iyo mitahe
250,000 nagomba tuzoshaka inzu ducuruze amagi, ducuruze ibiraya, ducuruze amavuta n'ibiharage. Bizomfasha cyane kubera gufungura abana bagafungura ucawumva umutima unezerewe. Icyo nzi cyo nta murundi kaza ashobora kuvuga ngo arose amahera ngo agiye kuyanywera inzoga.
Gora business yo kubucuruza ibi byuma scrap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi byuma bishaje. Turafungura turabayeho turari inzu irishugwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Mu gihe abakenewe gufashwa hari benshi nabajije ubuserukira iyo Fondation ingene bahitamwo abakenye kurusha abandi canke ko bose bazohava bashikirwa.
Petite umugwi w'abantu mu Rwanda udufasha kugendera iyo mihana bakarubanura abantu kamenya ura yatariye n'ura yariye bakamenya uja kwishuri cyangwa kwishuri. Rero dutangurira kubana batari mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri. Ababyeyi bafite abana biga muri program nibo duha agatahe kugira ngo bagaburira abo bana, tubatanga hagati na 250,000 gushaka miliyoni mu gutangura. Nini imiryango mwamuzi iraritariye abana bananutse mu batubyinire abantu twagendere turenge bifashe twatere ngoga tubahe umwizero.
Amafaranga agera ku miliyoni 43 z'amanyarwanda ku mwaka ni iryo shirahamwe ryashize muri uwo mugambi wo gufasha impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitishoboye. Rihamagarira n'abandi bagira neza cyane cyane Abarundi bifise baba mu mahanga guhinduka izijisho maze bagafasha impunzi bene wabo. Pierre Clavier Niyonkuru, Inyamata, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Grave rurakoze hagati abana b'Abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bo bafite impungenge ko uyu mwaka w'amashuri 2018-2019 ugiye gutangira wabapfira ubusa. Vidaste Ngabo araduye inkuru irambuye.
Abanyeshuri b'Abarundi bahungiye mu ngambi y'agateganyo ya Kavimvira bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye, bavuga yuko kumara igihe kirekire muri iyi nkambi byatumye umwaka w'amashuri 2017-2018 ubapfira ubusa, kuko muri iyi nkambi ari nta mashuri ayirangwamo. Itangi ishaka Justin n'umwana ufite imyaka 11 y'amavuko avuga yuko kubera kwicara igihe kirekire muri iyi nkambi batiga bituma ababyeyi babo bajya babatuma kujya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone ifunguro, dore ko muri iyi nkambi bafungura rimwe ku munsi. Uretse kuba hari abana bajya bajya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani, hari n'abandi nabo bazerera basabiriza amafunguro n'imyambaro muri uyu mujyi wa Uvira. Bikurikiranye nuko ari ntambaraga baba bafite zo kujya ku kiyaga cya Tanganyika kwikorera amabuye n'imicanga.
Tuvanga aha kubera inzara tukajya gusega bakadutuka, hari igihe tubizana n'igihe babitwima.
Mwagera iyo mugiyezeho n'iki bakunze kubaheza?
Baraduha ubufu ugasanga baduhaye nk'ibigozi bibiri, ufise umuryango mwisi ibyo bigozi bibiri urabicumba bikarara biheze. Tugiye gukora baraduha akazi tugakora, hari igihe wikoreye base zitanu uri umuntu utabimenyereye ugaca urwara, nkajyewe nagiyeyo rimwe cyangwara nagwaye iminsi ine na n'ubu sindasubira ngiye gusega. Baradutuka ngo dufise amaguru n'amaboko ngo tuba tugenda gusega akazi tugakora, twagenda imurongo naho gusega akazi ko kumesa, bakanka kukaduha bakadutuka ngo tuzoze turagenda mu igarabye. Atugiyeyo naho tukahebura bayirose nabo bakagwara. Twifuza kuvangaha tuva tujane hariya tuje kwiga, kuko dushaka kwiga natwe. Twaje ngaha tuzi yuko tuzoza kuyiga, twaje ngaha mu kwa mbere aha muri transite tuhameze amezi atandatu kandi twaye tuzi yuko twaje kwiga.
Kwizera Imana Madele ni umubyeyi ufite abana batatu b'abasore bari munsi y'imyaka 12 y'amavuko, aragaruka ku mpamvu bahitamo kohereza abana babo kujya gukora imirimo ivunanye yo gusema icyanga n'amabuye bavuye muri inkambi ya Kavimvira.
Igitima kibatuma baduha ubwo bugari baducumbira, babuduhaye babuduha nta mboga zikwire zifise. Mbo abo bana niyo bavuye mu magarabe bagwaye, tubagenye kwa muganga umwana atarembye ntibamwakira. Bigaca bituma rero umwana hako yirirwa akuririra ko nkuku urabwira ngiye niwigire mwigarabiye nuronka n'amajyana abiri uzane nkongerereze. Ni ukuri turahangayitse kandi turamishe.
Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batinda mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bigatuma umwaka w'amashuri bapfira ubusa, umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi Bwana Freddy Salomon avuga ko muri uyu mwaka w'amashuri wa 2018-2019 usigaje amezi abiri kugira ngo utangire utazongera gupfira ubusa abanyeshuri bari muri iyi nkambi, kuko nyuma y'ibarura rya PAM bazajyanwa mu nkambi y'Umurongwe ahari amashuri. Vedasi Ngabo, ku bw'Ijwi rya Amerika, Kavimvira, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mu Rwanda, ubuyobozi bw'ingabo mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Uburengerazuba barasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kugirana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka Rubavu ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage barahamagajwe kutagirana imikoranire yari yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Kongo. Colonel Muhizi Pascal yo buringa mu turere twa Rubavunanya bihuyihananyirije abaturage abasaba kugira amakenga ko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze.
Ubuze umutekano ni cyari cyo nkamwe nari ya masasu kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuvuga ngo reka tugerageze turire. Ntimwagerageje si wari ryari kubayingiriya ndani hapfa baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite. Ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko. Leta y'ubumwe, leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize nta bindi. Nziko icyo mwanze muracyanga icyo mwemeye mukacyemera. Ubu ni uko kuba n'umugabo. Icyo wemeye uracyemera icyo wanzuka cyane.
Colonel Muhiza avuga ko bafite amakuru yuko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo.
Ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare. Kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira ubwo wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano, siko bivuze? Iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza abanyarwanda ni bo neza ngo uhishira umurozi akakumara iki? Kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 1994 igihe cy'abacengezi. Umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ruko bajyanye.
Cyakora Colonel Muhiza amara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana. Mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwanya intambara y'abacengezi avuga ko yorohejwe nuko abaturage n'abasirikare bafatanyije.
Ikindi waba ugenda ufite amakenga n'uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde urava urajya hehe? Nibyo tubasaba nta bindi. Naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyara by'indimi zihanagura imbunda zoza uzaza mukabona afashe ahantu arahicaye. Hari igihe mutwemera ariko mutwemera iyo urugamba rwakomeye, ariko ubu ngubu muba mubona turi aho twigenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biraho byarindagiye. Ariko urusasu ntirwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubaye bari bata kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba. Twebwe twaracyajwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi. Uburyo twafatamo umwanzi nta wundi ni ugukubura.
Ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa kizamo kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi. Busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro.
Ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho Kalashnikov ugirute, ariko mubaza iki mugenza nijoro ntiwabona bafite n'induru bafite n'ibikoti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu, kuko abo dufite ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta, nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare, ntabaza kwinjira mu giturage.
Bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi byabasigiye isomo rikomeye.
Dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'Ibirunga, nta mutege warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'1987 byasubira kugaruka muri ibi bishya.
Umugore mu gucunga umutekano icyo nakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo, ngomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukorera irondo ayigezeho. Ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa.
Imirenge ya Bugeshi na Busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha bagabo udutero shuma ku Rwanda. Abatuye mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na Kongo nabo barasabwa kuba amaso bagatanga amakuru ku ariwe wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano. Mu kwezi gushize mu karere ka Nyaruguru ko mu ntara y'Amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi, abagizi ba nabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage. N'ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, abantu bitwaje intwaro bisha abantu babiri bagakomeretsa abandi. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, kugahadi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com noneho kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika. kwanya burunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwanya burunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwanya burunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunzi biganiyo vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku ruhara rwa radio muza makungu mu bijyanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi hamwe rero no gukomeza akaranga mutima kumuga abatumire ni babandi nyene babiri hari Gabriel Bihumugani n'umuhanuzi mu bijyanye n'amategeko mu nama nkuru ijejwe ibinyamakuru CNC mu mfunya funye y'Igifaransa Gabriel ndakuramukije
mwaramutse neza
kaze kwa nyaburunga
murakoze cyane
ubundi turi kumwe ni Jacques Bukuru nawe akaba ari umumenyesha makuru wa kera igice cyo muri uwo mwuga akaba mbere arongoye n'uruganda rwo kumenyesha makuru muri radio nkuru y'igihugu Jacques ndakuramukije
ndabaramukije joro
kaze kwa nyaburunga
reka turi hane ntituri niganwe
urakoze cyane reka rero tuduge ku ijambo
kwa nyaburunga
Gabriel Bihumugani umuntu yivugira amakuru y'inkino mu ijwi ry'Amerika uno munsi ahaniwe iki
urumva bahanwe ariko so kuvuga yuko we aba yakosheje canke naho haba hari ico yaba yakoze kugira ngo acabuzwa kumva amakuru mu kirundo tuvuga tute umuryambwe abo mwagatokisha umuryango no kuvuga yatokishije iradio kugira ngo iyo mbwa igume itokisha umuryango ntigumemo baca bayiraba bakayigiza inyuma
ndahindukiye kwa Jacques aya maradio mpuza makungu wari wasabye yuko boyagendera none bayatumye ko akaza aho ngaha ntiboganira batabanje kugenda
ivyo ntangorane urumva bayatumye ko abayarongoye bakaza namarame mugabo aba barongoye CNC bashoboye nabonye kuja baragenda bahagira bati twe turongoye CNC tubaje kucicaro kiradio ba Faransa irifi
reka kumbureke garuka amwari mwavuze yuko muhora amaradi mutwa mukorera mu hariho yanga mu gihugu nayo hanze aya mu gihugu umuntu yagendera yo hanze kugira mudashika kucicaro cyayo mugwa mugaranye
murakoze cyane nabivuze yuko harya iyo muravyo urabije ntuvuge ngo marabanse kuko nabakunze birajana naho gwego gw'igihugu gwigenga ibihano amakungu yafatiye Burundi birakora ku gwego sense uburyo rero dufise tukoresha ntibushobora kuduha ubwo burenganzira bwo kuja kugenzura amaradio ari hanze y'imbibe z'igihugu
ndagarutse rero Jacques no munsi none za EFI za Voix d'Amérique za BBC hari umuntu yobakizifata nk'akarorero
nkabujya duhora tuvuga tuti iradio y'igihugu n'umuvyeyi wa yandi maradio naho benshi bagiye bati ntawo wabonwa nka kwanka nyina ngo arafise amahere bakatunebagura yamara EFI nka jewe naravuze amakuru mu Gifaransa ntumvira igihe n'abariko barayavuga barya bavuga amakuru mu Gifaransa ntabwiye abantu bavuga amakuru mu Gifaransa mu iradio y'igihugu nti je murumviriza naka karahara mu Uganda ntibacuru
agumara karorero
none bimwe bimwe na karorero kweri aho ntitubide hari amakuru avugwa muri BBC mu Giswahili mu Giswahili ndazi ko abamenyesha makuru bo mu Uganda gukumenyesha makuru mu radio igihe yohe bakumviriza amakuru nari karavugwa muri BBC avugwa n'abatanzania avugwa n'abandi aho o ndakubwire yose sanga karavuga Giswahili cy'ikigamba yahigihe boreka kumviriza abo mu bavuga amakuru mu gicongereza bigashika BBC kaguma yugaye ntiyumviriza amakuru ngera bari kwarayavuga muri BBC kandi arabongereza azosanga ari karavuga amakuru y'icongereza yibaze ngo rekaravuga y'icongereza ari karavuga ikigamba cha haruguru ningorane ingorane atumvize be Voix d'Amérique ngo yumvirize amakuru y'icongereza igenda bayavuga bonge abanyamerika tuzosanga turi ko turavuga ikirundi
uvuze uti namaze no gushikiriza abarongoye iyi nama nkuru y'ibinyamakuru kugira barabe ivyo bihano ngene vyo kugenda ntuhabushira ngibishobisho nk'umumenyesha makuru
nta bishobisho shiramo je mu mwaka wo kumenyesha makuru da gukoza imyaka irenga 2022 maze nk'imyaka 10 je ndonwe rugano kumenyesha makuru ndandika nahandi nkandika nta bishobisho je mfise ku myaka 54 ariko rero ino mu gufata ingiro nta bishobisho mu muntu adadarare ko baga hasi kugimbwa yaga hasi giti ukagira gutya a ukagira gutya a ikaguma yaze hasi tubafashe twifashije dufashije n'abanyagihugu babwiza kugico bumvirije nitwoguma twumviriza ijwi amakuru yerekeye ubutegetsi turayavuga nka twebe kandi hari abantu babideha bakangira radio iwanyu ntituyumviriza nkagira nti ukijujo gutumviriza radio y'igihugu igihugu none kwinama nkuru ijejwe umutekano yagize ati ntiwi ntimushobora turasavye ntibasubire kubaka mu kiyaya hadu tugwiza kurima nawe kubera ubujuju tumviriza ugacuja kusaba yo parcel ndego urabizi ko mu myaka 5 ashobora kugira bati turafashe ingenga aho twasemereye abantu bose bubatse ngaha situba gusense turazi ko turabavyeyi umuvyeyi nawe umwana wawe murabe usanze ari karanyura umugusho gira uti ndagucira uri kiburirane ugashufata ferabe tugashucirako ewo ya uragira uti mwana ihanure mwana je naragowe imbere yuko umuvuma
ariko uyu bihumugani yavuze ati aya maradio hari habemera makosa bakoze mugabo n'abandi babananye bayakora yavuze nk'aba ijyu rya Amerika avuga ati babananye bakoresha nk'umumenyesha makuru akurikiranwe n'ubutungane bw'u Burundi abo bo ntakagwa kubavunira
je nibaza yuko ugwego sense uzoguma ruganira n'abanyanya ni radio y'abanyamerika bagibravi kibereye na iyo radio yabi kibereye nibasanga yuko bagira bati uwo muntu naho mumukurikirana twebwe twibaza yuko ivyo bitaturaba bazoheza bagira bati twe turamukoresheje ama sense arigira ati kumwe mugagaje tugumye twugaye katurugaye Burundi sense na yizorawe ati uwo muntu bakoresha kwa umwe mbega bumviriza ijwi ry'abanyamerika twofata ingongo y'ukugara Burundi dushize ku munzani hahomba bande hunguka bande bazoheza bagira inama nakubwe yuko bahora bagira inama bazoheza no nyine baraba ico abumviriza ijwi ry'Amerika baba bahomvye nico nico iradio ya Amerika yo bihombye
kwa nyaburunga
ugwego sense nakubiye kundi bintu ni muri go mugabo si ntonda iminsi yose mugabo kabumenyesha makuru maze imyaka myinshi kandi nkabafise ni imyaka myinshi sense ndayibwira nti ku bantu bahora bumviriza ayo maradio ni nko kurya bo ufisa abana hariho babwiza kunywa amata tufata ryo maradio ko ari nk'icyakunze kirimo amata haguye mu isazi umwana agomba kujya kuyanyugira uti bangira mwana ntunywe hari mu isazi nibihute bayitosore bafata katsi mu kumwanya wo ayo mata tarapfa bagira bati turatosoye mwana subire rero uje ufata icyakunze unywe
iyo umugande ayo mata niba mumusanga yamaze gupfa ko mutaba gutoso
nabivuze mu kirundi bacu mugani bati ubandwa niyo banduruge nababwiye nti twe twisunga amabwirizwa gusa murabizi nka karorero igihe twafata iyo ngingo nuko leta y'u Burundi yari yadusavye yuko dufata tuyirabira yuko bibisita irenge ku bintu yari byari byaciye kuri iyo radio muri cyo gihe rero BBC yo nyene nk'ubu yaremeye ko habaye ikosa dekare nche ntomora ahubwo kumbure bamwe banavyumve kuba yaremeye ko habaye ikosa ariyo ibindi bintu bishobora gukogwa iyo rero hagati y'abantu babiri bagiranira ingorane ukazusanga umwe yateye ikibazo ubundi mugenzi we barasabana ikigongo iyo badasabanye ikigongo naho amategeko mugo atamategeko kumenyesha umwuga amategeko y'umwuga ni bijya twakoze harayandi mategeko rero acaza mu gihe ibyo byashitse ndabaha nka karorero n'ingingo ya mirongo y'amajana 259 ivuga yuko iyo umuntu yakoreye icaha ubundi ategerezwa rero kuraba ingene amuha ishumbusho y'icaha yamukoreye muri ico gihe rero twebwe nk'ubwego rw'igihugu cyaje kugenza ingene menyesha makuru bikora aho turacarindiye
uwari yari yitwaye yarabonye ko twahanye uwari yari yitwariwe nawe yarabonye ko yakoze ikosa none mu gihe abo bantu bataranahura mu gihe tutarabona ingene bimeze naho navuze nti barasabye baremeye ikosa hasigaye rero gusaba ikigongo bati ku ikosa twakize nibi hanyuma rero umwe yari yitwaye niyavuga ati uyu twumvikanye nta kibazo niyo yaba batarumvikana naho ni bya bindi cyo tuvuga tuti hari huba yemeye kuvuga ati je ndabihebye bigarukira ubundi nawe akavuga ati je bako andekuriye birakunze ameza atandatu ni yahera ibyo tubona ingene byatoye umuti twebwe iwacu nta ngorane zihari
ijwi rya Amerika ntiriremere ikosa
kugeza ubu nta kete turabona nka jewe nk'ibintu by'amategeko byose iyo bije bishikira iwanje ntajyo ndabona
Jackie hari akaguhuvunira ayo maradiyo nayo
ayo maradiyo icyo akaguhe no bavunira kugira bamenye ibibereye mu Burundi ega niba twegere niba kwegere nibiyugaranire hariya mu Bwongereza muri Amerika mu Faransa ngo have bibaza ngo barafise ibibereye ndabizi ko bafise abantu bahamakuru bari ngaha mugabo twe nk'ibicocoro nkawe nk'igicocoro nkaba bakora muri senise bamaho twobavunira kaguhe twobahanura bari namahera bari namahera nibarondera bahanuzi ngaha mu gihugu imbere y'ukurungika makuru abagira bati mbega tugomba turungika makuru yakozwe n'ubu umuhungu adukorera mbega mwibaza kwabereye twayahaye intumbere y'inini amatogera tuti mukayarungika ayo makuru nta gisivya turabugarira ako niko kagohe no bavunira kubera haraho bibaza ngo umugabo arawuzobereyemwo bakoze imyaka myinshi bace mu mashuri hanitse mugabo ibibereye byo mu Burundi ntibabizi barashobora kuba bafise abantu babakorera ngaha haraho batabahanura neza kubera baba baha amafaranga mugabo kabuhanuza ashobora kubwira ati icyo kintu kikazino ni nk'umuravyo uje gukubita hama natwe turikingira tupfuma tujya kwa barumenye tukoresha ikigegene hanyuma bisubiri wawe
urakoze cyane mbega bihumugani mu kurangiza ari akajambo kizeza umunyagihugu ihora kuri iki cyaje maradiyo mpuzamakungu
icyo twababwira nuko twebwe turakora icyo dutezwa gukora kandi nkuko nabivuze urazi ivyashikiye iyo maradiyo mpuzamakungu nuko gusa ata iyo wowe uri arbitre ntushobora guhava uvuga uti ngira ngo uyu ndamohe tufate nk'umupe w'amaguru ndamohe ikarata itukura kandi bateza kumuha ikarata y'umuhondo ubugize nabi twebwe rero turaraba tukaraba uyu turavye ikose yakoze tumuhaye ikarata turavyo nabikose yakoze tumuhaye ikarata iyo yakosa gumye arikora kabiri murazi ikarata zibiri z'umuhondo zikurikirana zica zisigura ikarata itukura nahare turacarindiye rero akagore tubavuna tubabwira tuti ikarata y'umuhondo barayifise ntibarindiriye itukura
urakoze ndagushimire Gabriel bihumugani nibutsa ko uri umuhanuzi yagejwe iby'amategeko umunama nkuru ijejwe nyamakuru mu Burundi CNC urakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
mwakoze cyane ku mpijambo kuko iyo ufite ijambo vuga ni byiza ukarishikiriza murakoze
urakoze ndagushimire nawe Jacques Bukuru nibutsa yuko urongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru muri radio nkuru y'igihugu imyaka wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
murakoze cyane hajya kunigarura ijambo n'ikintu gikomeye bandanya muri hanabandi niyo ngendo ya demokarasi
urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndakwifuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika nahangaha amakuru no kwa Nyaburunga bihumurije ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika murakaramu mugira umugoroba mwiza